Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Videha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 2019 rusama n'umwaka wa 2026 n'icyo namwe bagenzi mwashimiye kurikira Radio Nzamba gatya kawe ndabahaye imiriro cyangwa maramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingi nkuru nkuru zikurikira Ishirahamwe ase genocide kirimo studio ya miriza iby'umugwi severe washikirije mwaka 2022 aho bavuze ko habaye ihunyabwoko ryakorewe abahutu mu mafi gwa 1972 bikaba byavuye bishimangirwa n'inama nshingamateka na hinguza amateka ubu ngo sentare ntayanyuzwa nayo yoba igiye kubishimangira Terence Mushano icyegera cy'umukuru wa ACE Genocide Kirimoso avuga ko umugwi ushyiramo impuzamakungu ONI ari wonyine ufise uburenganzira bwo kwemeza ko habaye ihunyabwoko Midogo ni myinshi y'abanyagihugu muri komine Kirundo biturutse ku mafaranga bariko baratozwa ku nguvu n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babarigwa ko arayo kwibuka umuhisi President Petero Nkurunziza Impunzi z'Abarundi zigeranijwe muri zone ya gatandatu mu ikambi ya Nyarugusu kugira ngo zitahukanwe ku nguvu ngo ziri mu gatotezo katagira izina bafise ubwoba ko bashobora kwasiga ubuzima aya n'ayandi ni mu kanya Samutrans.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasiye kwaramutse. Ishirahamwe ACE Genocide Kirimoso ririyamiriza ryivuye inyuma ryashikirijwe mu mwaka wa 2022 n'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe abavuze ko mu mwaka wa 2022 habaye ihunyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi bigatinda bikemezwa n'inama nshingamateka na hinguza amateka Terence Mushano icegera cy'umukuru wa ACE Genocide Kirimoso avuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ari ryo ryonyine rifise ubushobozi n'ububasha bwo kwemeza amabi benayo ni mu gihe binuganirwa yuko sentare ntayanyuzwa yoba igiye kwemeza iryo tegeko kurikira Terence Mushano
twarumvise kimwe n'abandi barundi bose ku mwaka wa 2022 umugwi severe wavuze ngo mu 1992 ngo habayeho nyabwoko ry'abahutu twebwe rero ku bwa ACE Genocide acongera no mu nama nshingamateka na ngengo z'amateka arabitanga biremerwa twebwe ku bwacu twebwe tuzi ko ishyirahamwe rifise uburenganzira bwo gutanga intumbero y'icaha cy'ihonyabwoko kwari umugwi witwa Conseil de Sécurité ya ONU akarorero igihe sentare y'icimanza yasasa yarusha y'ucimanza ibyerekeye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi bo mu Rwanda barabanje barabiharira abaserukira abishwe b'abatutsi babakora ihonyabwoko ry'abatutsi abaserukira abagoka baserukira abari bishe abatutsi bakabakora ihonyabwoko ry'abahutu baca bisubiza muri ONI ONI ikiratanga intumbero ku ihonyabwoko ryabaye mu 1994 cyabaye ihonyabwoko ry'abatutsi none rero Uburundi ntibushobora bwonyine kuba gukora ibyo bwishakiye ntibuce mu nzira ibindi bihugu bicamo baheze batumbere iryo hanyabwoko usumbere ziryo hanyabwoko iryariye bavuga ko biri mu biro byo ubona bavuga ko ibwirizwa ariko barindiriye niko ibwirizwa riri kwa president president Gricha bivuze ko hari nabavuga yuko umukuru wa sendare anayinyuzwa ari we wenyine ashobora gutanga iyo ntumbero kubase genocide Cirimos aba president aho mushinga nta ari umukuru wa sendare anayinyuzwa bose nibabitumbereze muri oni oni hameze bwe ko ari honye bwo kujya watu cyangwa iby'abatutsi
imyidogo ni myinshi manyagihugu muri komine Kirundo iri mu ntara ya Butanyirira kubera amafaranga bamaze iminsi batuzwa n'umugambwe Sendiriste D uri ku butegetsi yo kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza bavuga ko babwirwa ko ayo mafaranga batuzwa ari itegeko kandi ko atamunyagihugu n'umwe atazuyatanga ido ni ido na Julienne Muzinga
nkuko bishikirizwa na bamwe banyagihugu baho muri komine Kirundo ngo nibumve ingene izo ntererano zitangishwa abatari mu mugambwe CNDD-FDD barongera bakavuga ko ibyo bitari bikwiye kugenda uko mu gindongozi zizubukene igihugu kiko kiracamwo bwagize ingaruka mbi ku banyagihugu na cyane cyane bato bato
kubigenzo tubona tubona abaserukire mu mugambwe uri ku butegetsi na Donald Messi baherekejwe n'imbonera kure bagenda batoza amafaranga ngo nayo kwiruka umuhigi pesiyo mu rwego rwo gutwara Burundi kandi ni ikintu ntakuka bavuga ko umuganda ari umwe mu gihugu ubusatsi batanga amafaranga ngo aziboneraho abasanzwe bakora bafite akazi babishyurira ibihumbi cumi abatari mu muganda nabo bishyura ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi bitatu aho rero ugeze kuri twebwe abaganda z'ahoho n'agahomera munwa batubwira ko twe tuyakorera bakadusaba kuva ku bihumbi mirongo itatu gushyira ku bihumbi ijana aho bivanye n'uruganda rukoraga none gabantu mwe kashizingani igihugu bari baragitsembagabye kiri mu bukene turimwo nubwo umuntu yirondereye yabiriye akuya basobotse aho rekwese ikindi naco izo ntererano bakenera nitwebwe abanyagihugu ataho duhuriye n'iyo migambwe nitwe tuzitanga
abo banyagihugu ngo bakabona ko ibyo ari akarenganyo bagasaba umukuru w'igihugu mbere n'izindi ndongozi ko boborohereza ibikorwa bene nibyo bikaza birarangurwa n'abari mu mugambwe
inzamba
ibiciro by'ivyamwa byo mu bwoko bwa mandarine n'imicungwe biri hejuru muri komine Rumonge ababisuma baridoga bavuga ko badatahura impamvu ibyo vyamwa bizimbye kandi ari mukera kavyo abarimyi bavyo bemeza ko umwimbu ari muke w'umwaka bagasaba ko huboneka ifumbire hamwe n'imivyaro mishasha ni nkuru ya Bertrand ngenda kuriyo
akadobo k'imandarine canke imicungwe muri iki gihe kagugwa ibihumbi cumi vy'amafaranga y'amarundi muri iki gihe cira y'ivyo vyamwa ako kadobo kahora kagugwa ibihumbi bibiri vy'amafaranga y'amarundi ivyo bikaba bituma abaguzi bidoga aho babona ko umengo bariko baranyagwa aho ivyo vyamwa bidandarizwa ni cane cane ku mutumba wa Kagongo muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga abakenyezi babidandaza basigura ko babigurisha uko babironse kuri bene imirima abarimyi b'ivyo vyamwa vya mandarine n'imicungwe bemeza ko umwimbu wabonetse ari muke cane bamwe muri bo bemeza ko bariko baronka amafaranga make cane bagereranije nayo bahora baronka akarorero ni wari yaronse mu mwaka uheze imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi zivuye mu mwimbu w'ivyamwa ariko ubu akaba atarengeje imiliyoni 4 mu gihe ababirondera ari benshi navyo ari bike ibiciro bemeza ko bica biduga nk'uko abo barimyi babandanya babivuga ubusaza bw'ivyo bitegwa ubukene bw'ifumbire hamwe n'imvura itabaye nyinshi ngo ni bimwe mu byatumye ibyo vyamwa bitama neza uwo mwaka nk'uko barimyi bavyigana
urakoze Betrange na kuriyo abarundi b'impunzi bo mu mazone atandatu yo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania baratabaza aho barundanyirijwe ari benshi cyane mu bibanza barindiramo kugira bazotahukanwe ku nguvu mu Burundi bavuga ko bagirirwa nabi cyane muri icyo kibanza eka mbere bafise ubwoba ko hari n'abashobora kwapfira kubera iryo totezwa ni nkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Gahungu
abo barundi b'impunzi bemeza ko babayeho ubuzima butoroshe na gato biturutse ko begeranirijwe mu kibanza kimwe ari abantu isinzi aho baza baratwara bamwe muri bo kubagirira nabi eka mbere banategekwa kwiyandikisha ku nguvu kugira batahukanwe bakagira ubwoba ko ivyashikiye impunzi zo mu ikambi ya Nduta bishobora kubashikira umwanya n'umwanya
ano muri gifacha haguriranye abantu benshi cyane amazone yose uko ari atangata bizi mu biza barundi bari hano muri gifacha gifacha ruziye abandi bari kibarabara inyuma ya gifacha kubera ko gifacha rero cyane ntishobora kwakira amazone atandatu yose rero abantu bari kora kwitwa bari ko baragirwa nabi hariho wakwitwe atwarwa mitwarete bamushyira mu mitwarete bahatse kumwicirayo imana niyo yakinze ibiriko biraba birateye ubwoba hari ubundi yakubitwe umunsi w'ejo bamumena umutwe hari ubundi kandi yakubitwe n'ukuri abantu bari kora kubitwa abantu barabiruka ko abantu baratakaza ubwabo no kuvuga ibiriko biraba birateye ubwoba kuko bariko barandikisha ku ngubu byaba byakunda bibonekana ko bashaka ko ibyabaye ndusa gishobora gushikira impunzi z'abarundi muri iki kiringo hano mu ikaganiro gusa
izo mpunzi zigasemerera zisaba ishyirahamwe hashtag byitaho impunzi mu gihugu cya Tanzania eka n'amakungu kubagarukira ko batarahasiga ubuzima kubera ayo mabi bakoreye.
Murakoze Pierre Gahungu rino gacu dusozera hano makuru nkabashimiye mwese muteze yombi ngashimira n'abagenzanje umwe wese buke ciwe bamfashe kubaturukaniriza mugire aho mamubahoye manye no byanyu na gahwambi.